Nguyu mugani Yesu yaciye igihe kimwe ubukwe bwarimo gushika. Ingumi icumi zarorereye umukwe, bwije umukwe atarashika. Za ngumi zidomeka amatara yazo, umukwe agitebye zigabanya indeya z'amatara yazo zirasinzira. Muri zo batanu bari abanyabwenge, bandi batanu bari bijuju. Abanyabwenge bajanye amavuta mu macupa yabo, ariko ibijuju nta mavuta byatekeye. Mu gicu guhumvikana amajwi menshi cyane aravuga ati,
"Ngoyo mukwe, nimumusanganire."
Za nkumi zose zirikangura zirabyuka zikaza imbeya, ariko ibijuju byasanze amavuta yakamye mu matara yabyo. Ibyo bijuju bica bigenda ku badandaza kurondera amavuta. Bikiriyo umukwe arashika, urugi rurugururwa, abiteguye barinjira. Abinjiye mu bukwe bagize umunezero mwinshi cyane, urugi ruca rurugarwa. Bya bijuju bigarutse bisanga byakererewe, birakomanga biti, "Twugururire, twugururire, mufasoni, mufasoni, twugururire,
twugururire, twugururire, yewe mufasoni, twugururire, twugururire, mufasoni, twugururire, twugururire."
Arabyishura ati, "Nukuri simbazi, nimwumve bagenzi banje, Yesu azogaruka ku isi, mbega muriteguye kumwakira." Imana iravuga iti, "Nimube maso kuko Yesu azoza igihe mutazi." Yesu yaratubwiye ngo umpamagara ngo, "Mwami, mwami, sibazinjira mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba." Mbega muriteguriye ukugaruka kwa Yesu, hariho inzira imwe yo dushikana mu ijuru. Iyo nzira ni Yesu, niwe dukwiye kwiteguriramo, niwe gusa ashobora guhara ibyaha byacu. Hazoba benshi batiteguye, bamwe bazovuga bati,
"Nacyakiri nakoze."
Abandi bazovuga bati,
"Jewe nari umushinga ntahe."
Abandi bazovuga bati, "Niyumvira ko nzogirwa ikigongwe." Abandi bazovuga bati,
"Ndi umunyedini."
Abandi bazovuga bati,
"Narabatijwe."
Abandi bazovuga bati,
"Ababyeyi banje ntibari abakristo."
Yesu azobishura ati, "Sindabazi." Hazoba amarira n'amaborogo menshi. Niwizere Yesu ngo uharwe ibyaha byawe. Mwe muyera n'umucyo utazozima mu mutima w'uwizera. Niho umutima wawe uzokuzura ibyiza biva ku Mana, niho uzoba witeguriye ukugaruka kwa Yesu.